igisagara cha Ngozi cyavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo ibiri mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri icyo gisagara kizoba kirumanije imyaka ijana umwaka wa yubire wuguruwe icese kuri uyu wa gatandatu ku kivugo kigira kiti igisagara cha Ngozi urumuri rw'amaho songa mbere dajabu umusanire wa komine Ngozi avuga ko ivuka ry'icyo gisagara n'izina mbere cyahawe gushika uno munsi rikomoka kuri kahise songa mbere aragaruka kuri ako kahise
kuri ibikorwa by'urudwandazwa rwari rwatangujwe n'abarabu mu gihe cy'abadagi abo nabo bakaba bari batanguriye muri karitsiye yitwa majengo yise izina n'abarabu rivuye mu rivuga ry'igiswahili kujenga kuko bari batanguye kugwiza inyubakwa muri iyo karitsiye ubu yitwa shikiro kuko ariho hashikiye abajya gisagara ba mbere iki gisagara rero ku muzo w'ababirigi ngo baratatse kucimurira mu mivo aho bita mu Karombwe kuko hari kiyaya ariko ngo ntibyaboreye kuko hari imibu myinshi baca bagaruka hejuru ku mutumba ariho kandi bita ku Kangozi kuko hadandarijwe insato z'ibikoko arizo bita mu giswahili Ngozi ari naho havuye izina Ngozi.
Albert Nduwimana burumatari w'intara ya Ngozi yamenyesha ko igisagara cha Ngozi kiriko kirazamura ibisagara bito bito impande zacu kubwo mutware iterambere ry'ivyo bisagara bishamikiye ku gisagara gikuru cha Ngozi ntigiye dukiza
ikindi iterambere ry'ibisagara bito bito bishimikiye ko ni ukuraho urugenge no kurarira badakurangura abamvuga rero nabagwiza tunga bo mu ntara ya Ngozi anavuga yuko ku isaha abanyengozi baca kurangura ubwenge hanze cyangwa bakadakurangura hanze cyane cyane mu gihugu cy'Ubushinwa muri Dubai n'i Kampala aha tukaba tubona ko barenga ijana na mirongo itanu
abategetsi bakuru bakuru b'inzego z'igihugu batari bake bari bitabye urwo rubanza rubanziriza urubanza nyezina ruzoba mu ntango z'umwaka uza nk'intumwa ya leta Pascal Nyabenda arongoye inama nshingamateka y'u Burundi ati ibyo tuma intara ya Ngozi ikezwa ni byinshi
byaranguwe muri ntara ntawo bidondagura ngo abimare nacyo gituma twaje kubatera intege no kubakeza murazi yuko ikomine ya Ngozi yabaye mu makomine atanu ya mbere mu gihugu cyose yashoboye kuronka amanota menshi cyane mu bijyanye n'intwari ibereye iterambere rusange no kunywanisha bene igihugu mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'ikomine ibyo byose biza byiyongera ku bituma tubateza twivuye inyuma mu ikomera amashi menshi cyane
umwaka usozera ikinjana cy'igisagara cya Ngozi kimaze uzobuhuriranye n'uko Burundi buzoba buri mu gihe cy'amatora umukuru w'inama nshingamateka asaba abanyengozi kwitegurana ubwitonzi
uyu mwaka usozera ikinjana igisagara cya Ngozi kimaze kibayeho uhuriranye n'igihe Abarundi twese turiko turitegurira amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'igihe gisaba ubwitonzi ntangere ndetse n'ubukerebutsi kugira ngo umwansi w'amahoro ntazaronke ahamenera baduteze umutekano muke wotuma aya matora atagenda neza
gushika uno munsi igisagara cya Ngozi gifatwa nk'ica gatatu mu bunini mu Burundi kiza inyuma ya Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi na Gitega giheruka kuba umugwa mukuru wa politike kiba igisagara cya kabiri cyo hagati mu gihugu gihimbaje yubire y'imyaka ijana inyuma y'igisagara cya Gitega cyakoze urubanza nk'ubwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri.